Ikete yandikiwe Abaheburayo. Abaheburayo ikigabane cya mbere. Kera mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, Imana yaganiriye basogokuruza ibicishije mu kanwa kabavugishwa nayo. Muri iyi minsi y'iherezo yatuganiriye mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriweho kubasamuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Uwo kuko ari ukugayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, kandi ashyikikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushyiraho umuhagiro w'ibyaha, abyagiriwe uburyo bw'icyubahiro cy'ubwami bwo mu ijuru, amaze kuwuhambaye kurusha abamarayika nk'uko izina yarazwe rirengeye yabo. Ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubarira iti,
urubura bwanje uwo munsi ndakubyaye,
kandi iti,
nzomubera se nawe azombera umwana wanje,
kandi izokongera kuzana imfura yayo mu isi izovuga iti,
abamarayika b'Imana bose bamusenge,
kandi iby'abamarayika yarabivuze iti,
ihindura abamarayika bayo imiyaga, abasabyi bayo bahindura imbeya z'umuriro.
Ariko iby'umwana wayo yabivuze iti,
ubutware bwawe Mana buhangamye ibihe bidashira, icumu ry'ubutware bwawe ni icumu ry'ubuganza tunganye, wakunze kugororoka wanga ubugarariki, nicyo cyatumye Imana niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe.
Kandi
niwe Uhoraho, mu bihe bya kera washyizeho itanguriro ry'isi, kandi amajuru n'igikorwa cy'intoke zawe. Ibyo bizoshira, ariko wewe uzokwamaho. Ibyo byose bizosaza nk'impuzu, kandi uzobizinga nk'umutamana, bikuranwe n'ibindi nk'uko impuzu zikuranywe. Ariko wewe uri uko wamye, imyaka y'ukubaho kwawe ntizoshira.
Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubarira iti,
icara iburyo bwanje ushyitse aho nzohindurira abansi bawe indava y'umunsi y'ibirenge byawe.
Mbega abamarayika bose si impwemu ziyikorera, zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza?